kwa pamoja tukutakia siku njema.
Tashimi kuma ndanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi mazindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo biremeshejwe na Jewe Diane nini nahazwe tubihera ku makuru ageze hirya nino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane tuyahera mwavuga hamwe tuzumweza Amerika. Abategetsi muri leta ya Tennessee ni umanuko bwa leta z'ubumwe za Amerika bavuze ko abantu bashika kuri 20 bafuye abandi hafi 40 baraburirwa irengero n'inyuma y'imyuzure y'imvura yari ivanze n'igihubuzi cinshi yasanganguye ibitari bike muri iyo leta. Abafuye bava ku rugero rw'abana bakiri bato gushika ku bageze mu zabukuru. Gushikeje ku munsi w'Imana imigende y'amazi maze guhera hagaragaye ibisigarira by'imodokari zaguruwe n'imiyaga amazu yaba ay'abantu canke n'ubudandaji akaba gisigaye ari imishinge gusa. Ahandi hakivugwa amakuba ku banyagihugu ni muri Haiti. Abategetsi muri ico gihugu batangaje ku munsi w'Imana ko igitigiri cy'abahitanywe na nyamugigima ihitiye mu gisagara ca Les Cayes biyongereye gushika ku 2,207. Ikigo cyo muri Haiti kijejwe gukingira abasivili biza cavuze ko amazu arenga 50,000 yabomotse mu gihe abantu 344 gushika ubu bataratorwa. Abantu barenga 12,000 barakomeretse muri iyo nyamugigima yabaye ku munsi wa gatandatu mu ndwi zibiri ziheze. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bivugwa ko abantu barenga umuriyoni umwe bagize ingaruka z'icyo kiza cyasinzikaje icyo gihugu cyo mu izinga rya Karayibe. Leta ya Amerika yatangaje ku munsi w'Imana ko yakuye abantu 7,400 i Kabul ku mugwa mukuru wa Afghanistan ku munsi w'ejo w'Imana. Ni mu gihe abategetsi ba Amerika bahanzwe n'icyo umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken yise ibihe bitariko biraborohera ku kibuga cy'indege i Kabul ni nyuma y'abatalibani bigaruriye ubutegetsi. Umushikiranganji wo kwivuna abansi muri Amerika Lloyd Austin yaratanze uburenganzira bwo gukoresha indege 18 zo kujya gufasha abanyamerika hamwe n'abanyafghanistani binyegeje mu bibanza bitandukanye inyuma yo guhunga umugwa mukuru Kabul. Bugize gatatu mu myaka 30 Amerika yikora kuri izo ndege za gisivile kugira zifashe igisirikare. Umuhanuzi mu by'umutekano mu biro kwa perezida Jake Sullivan yabwiye televiziyo CNN ya muri Amerika ko Amerika yagiranye amasezerano n'ibihugu 26 ku isi bizokwakira abanyafghanistani, abanyamerika hamwe n'abenegihugu b'ibindi bihugu. Yavuze ko abandi bazoshirwa mu makambi y'igisirikare kirwanira mu kirere ari mu bihugu bibanye na Afghanistani. Tukivuga kuri Afghanistani nyene, abategetsi b'ibihugu indwi bitunze kurusha ibindi ku isi bihurikiye mu mugwi G7 bazoganira kuri urwo ruhagarara ruri muri Afghanistani mu nama yatumwe ko kuzoba ejo ku munsi wa kabiri. Ivyo byatangajwe ejo ku Imana n'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Afrika, muri Nigeria, abagabo bitwaje inkoho bararekuye abandi banyeshuri 15 kubarenga ijana banyurujwe mu kwezi kw'indwi babakuye mu ishure ryisumbuye ryo mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Inyuma yo kwakira amafaranga bari barasabye kugira babarekure nkuko byavuzwe n'ubuserukira ababyeyi babo bana ejo ku munsi w'Imana. Abitwaje inkoho batari bake barateye ishuri ryisumbuye ryitwa Bethel Baptist High School ku itariki ya 5 y'ukwezi kw'indwi mu micungararo y'i Kaduna n'umugwa mukuru wa leta ya Kaduna nyene. Batwara abanyeshuri 121 babasanze mu buryamo bwabo.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio tuvewa akaburungu com. Nongere ndabakengurukire kumandenye kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ikaze mu gice cha kabiri cha makuru twafitiye muri kano gatondo. Amashami mpuzamakungu yigenga renga 40 harimo na yakorera mu gihugu cy'u Burundi avuga ko arajwe ishinga na gatika kazi na muntu yemeza ko kabandanya guhungabana mu gihugu cy'u Burundi.
Car c'est l'impunité pour ces crimes qui continue de favoriser cette situation.
Uyuni Karina aserukira ishyirahamwe Initiative pour les droits humains au Burundi DHB Mumfunyafunyo rimwe muri ayo mashyirahamwe avuga ko mu Burundi vyagateka kazi na muntu atakovyifashe. Aha muri make Karina Girati mu bituma kugateka kazi na muntu gahunyangwa harimo ukudahana.
Nuhize agakosa gatoyi abafashwe kiye muri bimwe by'ubwicanyi ubwo nyene amatohoza caba kandi turabona ko bahana atakuraba nkunze.
Uyu nawe ni Sixte Vinini Muraba atwara umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNDH mu Mpunyapunyo asanga impungenge z'ayo mashirahamwe zidafashe. Izo nkuru zose ziri mu zo tugaruka ko handi hato mwe hafi y'amaradiyo yanyu. Nogere ndabahikaze ntuti bakunzi b'ijwi rya Amerika nenda bicye ku masonga nkitangura amashyamwe mpuzamakungu yigenga renga 40 harimo nakorera mu gihugu cy'u Burundi asaba ONU kugumiza ijisho kuri ico gihugu kuko kugaya gateka kazi na muntu kabandanya guhungabanya cyane. Ayo mashyirahamwe afatira kubwicanyi inyuruzwa ry'abantu n'ihohoterwa yemeza ko bigikorerwa cyane abatavuga rumwe na leta hamwe n'abaharanira gateka kazi na muntu mu Burundi. Umurwi w'igihugu wigenga ujejwe gateka kazi na muntu muri ico gihugu CNDH hashowe wemeza ko ibintu byasubiye mu buryo ukavuga ko ibivyo bintu bisigaye bigenda cyane neza ku ntwaro nshasha ibindi reka tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ameza atatu aheze ni amashyirahamwe yigenga ashimikira ko mu kwerekana ko agateka kazi na muntu mu Burundi kabangamiwe bikomeye. Amashyirahamwe 43 harimo mpuzamakungu n'ayakorera mu Burundi yerekana ko kuva mu kwezi kwa gatanu hishwe abantu barenga 170 abarenga 100 baranyuruzwa n'ayabarenga 150 barafungibwa ubusa. Ayo mashyirahamwe aharaniye uburenganzira bwa muntu yahaye urwandiko inama nkuru y'umutekano ya ONU n'ijejwe agateka kazi na muntu muri ONU nyene asaba izo nzego ko zogumiza ijisho ku Burundi. Karina Terzekian aserukira Initiative pour les droits humains au Burundi IDHB imwe mu yateye umukono kuri urwo rwandiko.
Nous assistons à une augmentation.
Asimura yamezi aheze ndetse kuva mu ntango z'uyu mwaka turabona ko ibitegereje abafungirwa ubusa abicwa n'abanyuruzwa bakagenda amazima yongo byaba yumurengera abenshi n'abahandira gateka kazi na muntu abatavuga rumwe na leta cyangwa bakekwa kuba bakorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Ibyo biraduteye amakenga kuko byerekana ko ibintu byonyutse mu gihe haragahembwe kandi kibonekeje mu mpera z'umwaka uheze. Turasaba dushimitse inama nkuru ijejwe agati y'akazi na muntu ya ONU ko yorikanura cyane cyane mu kurwanya kudahana ibyaha kuko ariyo mpezi y'amarere.
Car c'est l'impunité pour ces crimes qui continue de favoriser cette situation.
Ayandi ni nka Human Rights Watch, Réseau Panafricain des Défenseurs des Droits de l'Homme, Amnesty International, Centre Mondial pour la Responsabilité de Protéger, Fédération Internationale des Droits de l'Homme, FIDH, Geneva for Human Rights, Trio International, APRODH, Coalition Burundaise pour la Cour Pénale Internationale, FOCODE, ORICOM, SOS Torture de Burundi, Tournoi Rapage, Nayandi. Ayo mashyirahamwe arasemerera yibutsa ONU ko no kudahana ibyaha byabaye ndanse mu gihugu. Yamaraha umugwi w'igihugu wigenguje rw'agateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH si kubibona kuri mikro y'ijwi rya Amerika Sixte Vinyene Muraba atwara uwo mugwi.
Ubutegetsi dufise ubu bushasha bariko barakora ijoro n'umutaga kugira ngo abarundi bose biyumve mu mahoro kandi murabibona ko ubu n'uhize agakosa gatoyi abafashwe kiye muri bimwe by'ubwicanyi ubwo nyene amatohoza caba kandi turabona ko bahana atakuraba nkunze ikino ni kintu gishobora kuremesha tuguma dusuzuma tukabona ko atagateka kazina muntu kariko karahungabana haba mu mitumba haba mu makatsi eka mu Burundi hose tubone yuko umuntu wese yidegenza uko bikwiye kandi atamuntu numwe amuhatira kushaka kineye
ayo mashiramwe yituye oni mu gihe mu ntango z'ukwezi kuza kw'icenda bitegekanijwe ko oni yongereza ikiringo c'umugwi ukora amatohoza muri ico gihugu canke ikawuhagarika burundu nawo hataragira ko atanga raporo imbere ya oni ubutwari uwo mugwi umunyasenegal Dudu Diene nawe nyene arahuza nayo mashirahamwe ko akiri byinshi byo gukora kugira ngo agateka akazi na muntu kubahirizwe Dudu Diene yabwiye ijwi ry'Amerika ico leta ikwiye gukora mu maguru masha
Asichambele ni kugabanya kurugero ruboneka ibikogwa bihohotera agateka kazi na muntu ica kabiri no guhana abagirizwa mabi atandukanye muri aba harimo gwaruka gwimbonera kure nabandi bafatanije ibikogwa byo kubangamira agateka kazi na muntu kureka abantu bakishira bakizana baba abatavuga rumwe no gutegetsi canke abandi bifuza gushikiriza ivyumviro no kugira amanama gukorana neza n'amakungu cane cane gusiga kugurura ibiro vy'igisata cawo ni cagateka kazi na muntu gufungura abandi bafungiwe ivyumviro vyabo batavuga rumwe na leta nabandi ase twebwe twasavye ko twakorana no Burundi tukemererwa kuja yo kuva kera ariko byaranse twifuza kumviriza ubutegetsi inzego za leta n'abandi bakorera mu gihugu ingene babona ibintu kuba ubutegetsi bwarahindutse ni byiza ariko bibyirizwa guherekezwa n'ingingo zerekana impinduka ataraho ntacyo byo babimaze
uwo mugwi usabigwa n'amashami yigenga kongegwa ikiringo washezweho mu mwaka w'2016 umaze kongegwa ikiringo inshuro zine wahawe igikorwa cyo gutohoza ku vyaha bikogwa mu Burundi bijanye niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu kuva mu mwaka w'2015 umaze gusohora amaraporo atari make ndetse amwe muri yo akaba yahawe sentare mpana vyampoza makungu CPI mu matohoza nyezina y'isentare nayo iri kwirakora haraheze imyaka ine yamara uriyamirizwa no Burundi userukira ico gihugu Geneve mu Busuwisi aho ukorera yama yashikirije imbere ya ONI kuwo mugwi wa ONI ukorana n'abatavuga rumwe na leta yiwe gusa Dudu Diene wotwara avyamirira kure Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubyijwe rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru rakenuye mu gihugu cy'u Rwanda aho umwaka uri kunkumuye leta y'ico gihugu ishizeho ikigega cyo gushigikira abikorera utwabo bahuye n'ingaruka za virusi ya corona gusa abo bibo ikigega cashiriweho bavuga ko umwimbu cari gishitezwe ko utazoshika inkuru y'umenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda asumta kaboye
ikigega leta y'u Rwanda yashyizeho cyarimo akayabo kangana na miliyari ijana mu mafaranga y'u Rwanda inshingano yacyo yibanze yariyo kuzahura ubukungu bwashegeshwe n'icyorezo cya virusi ya ubyihutirwaga iki kigega cyari kugoboka urwego rw'ubukerarugendo rwaje kwisonga mu kuzahazwa n'iki cyorezo ukwezi kumwe gusa COVID-19 kimara kugera mu Rwanda abakorera mu ishami ry'ubukerarugendo batangaje ko bagize igihombo cya miliyari 34.9 mu mafaranga y'u Rwanda bitewe n'inama zasubitswe n'ibindi bikorwa by'ubukerarugendo byahagaritswe bwana Nsengiyumva barakabuye umuyobozi w'ihuriro ry'abakora umwuga wo kwakira abantu mu mahoteli na resitora yabwira Ijwi rya Amerika ko abakorera muri urwo rwego bujuje ibisabwa bamaze guhabwa ingoboka n'iki kigega bagera kuri 90% gusa kumvikanisha ko hakirimo ikibazo ko bari bafite amadeni muri banki
n'amafaranga yaraje yego asigurwa ngo abantu bari uko bakoroherezwa uburemere bw'umwenda bari bafite za banki fasha abantu nabo bayabonye urebye uburyo umwenda wari uhagaze icyo gihe batanga inkunga nubwo na nyuma umwaka umwe nyuma yaho atangiye inkunga urasanga nubundi umwenda uragiye uzamukaho cyane usanga warazamutseho 20%. Iyo rero umwenda ugenda uzamuka ugenda ushyira mu kuremerera ba nyiri gufata amadeni kuzashobora kwishyura uwo mwenda.
Ni ukuvuga mu yandi magambo nubwo babonye irangoboka ntibyabujije ko umwenda udakomeza kuzamuka.
Yego, iki ni ikibazo rwose kiremereye cyane.
Nsengiyumva yumvikanishije ko igihe cyose amabanki atazifatanya n'abakiriya babo mu bihe by'ibihombo barimo gucamo muri iki gihe ikibazo kizagumaho
ikibazo kiri ku mabanki kiri aho nange nta gisubizo mpangifitiye ikigaragara cyo nuko banki zo wagira ngo ntabwo COVID bazikwiriye kuko bakomeje kubara n'ubwo abantu batakoraga banki irakomeza ikabara aho niho 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 ruzingiye nyine niho ruzingiye ku buryo bigoye kubona umuti wacyo.
Hari ibiganiro mutekereza ko mwagira n'amabanki kugira ngo nayo asangire namwe igihombo igihugu cyose kirimo gucamo?
Ibyo ni mumwe mu buryo turimo dukora no kugira ngo dukore iyo nyigo turebe tugaragaze ko bihagaze.
Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'amabanki mu Rwanda Bwana Ntore Tony yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko nabo bagize igihombo nk'ibindi bigo byose by'imari.
Banki nayo yagizweho ingaruka za Covid, urumva n'amabanki agendera kuri business y'abakiriya. Umukiriya atameze neza arwaye na banki urumva ntibyoroheye kugaruza ayo mafaranga. So kuvuga iki kibazo ni amabanki ntiyakibonye ubwo sibyo, kuko n'ingaruka zaragizwe kuri ku mabanki. Ariko ntimwibagire yuko n'amabanki agizwe ekonomi y'igihugu, nabyo ni ukureba amabanki nayo ntagire ibibazo byinshi byateza ibindi bibazo byo muri ekonomi. Akazi k'amabanki ari navuga kugurisha amafaranga ntibyakoroha yuko bakuraho iyo myenda. Icyo bakora ni ukuyisunika bagategereza yuko ayo mabizinesi ashobora kuronka izindi mbaraga mu gihe kizakurikira bakabona gusubiza ayo madeni.
Uyu muyobozi avuga ko nubwo za banki zikora zishakisha inyungu y'amafaranga zazirikanye abakiriya bazigana,
hari n'izindi ngamba amabanki yafashe ariyo gutanga ifashanyo. Hari amabanki yagiye atanga ifashanyo nko ku bakiriya babo babona n'iyo nguzanyo yo muri icyo kigega itaborohera bakabaha icyo bita ifashanyo. Ibyo hari amabanki yagiye abikomenda n'indi bakoze. Hari ni no kugira ubujyana amabanki menshi yagiye agenda agira ubujyanama ku bakiriya babo aborohereza anababwira uko babyifatamo muri bihe bya Covid bitari byoroshye n'ubu bitaboroheye. So nibyo by'ubujyanama tubyita ko ari indifashanyo amabanki yagiye atanga kuri ba rwiyemezamirimo.
Uko iminsi igenda ishira ariko n'icyorezo kitarangira, abahanga mu by'ubukungu bagaragaza ko ari nako ingaruka ku bukungu zizakomeza kwiyongera. Bwana Strato Habyarimana ni impuguke mu by'ubukungu yumvikanishije ko izi ngaruka zizagera ku muntu ku giti cye, kubikorera ndetse no ku gihugu muri rusange.
Iyo rero abo bantu batameze neza akazi ntibagatanga, ntabwo bakora ishoramari batazi uko ibihe bimeze. Ibyo rero iyo bigenze gutyo hari ingaruka ebyiri ku bukungu rusange no bw'igihugu, ariyo yangiriye cya cyiciro cya gatatu. Nakubwira ubukungu muri rusange nabwo buhagirira ingaruka zituruka ku kuba ibiciro bizamuka, abandi bafite inganda bagabanya abakozi, wa wundi utacuruje kubera yuko ibiciro byazamutse, kubera ko ibintu bimwe bitagenda neza, kubera yuko wenda inguzanyo ze kuri banki zitishyurwa neza, akaba atabasha kwaka indi nguzanyo kubera ko ibyo yatokomande yatanze zitinze bituma atishyura imisoro.
Muri uku kwezi kwa munani Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda yemeje umushinga w'itegeko yemeza amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Banki ya Aziya ishinzwe gutera inkunga ishoramari. Ayo masezerano yerekeranye n'inguzanyo ingana na miliyoni 86 z'amayero, ni ukuvuga akaba miliyari 100 mu mafaranga y'u Rwanda. Biteganyijwe ko ayo mafaranga azongerwa mu bikorwa byatangijwe byo kuzahura ubukungu bw'abikorera bwazahajwe n'icyorezo cya COVID-19. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihe hari zimwe mu mpunzi z'Abarundi zo mu kambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziriko ziratahuka, hari izindi zimaze imyaka 40 irenga mu buhungiro zivuga ko zitarota zitahuka. Inkuru irambuye yumenyesha amakuru Ijwi rya Amerika muri Kongo, Vedaste Ngabo.
Ndinde Sro numwe muri izi mpunzi zimaze igihe kirekire mu buhungiro. Twamusanze muri village ya gatandatu iri mu nkambi ya Rusenda, ari kumwe n'umugore we n'abana be batatu bari gufungura ubugari bw'imyumbati n'isamaki yokeje. Adusobanura uburyo amaze imyaka irenga 42 mu buzima bw'ubuhunzi.
Jewe nahunze ku 72 bamunganye ndi umwana bonshikira ahantu bita Kenya muri Zaire, hanyuma muri 1996 bacatera intambara ino muri Zaire duca duhungira Tanzania. Dungi Tanzania nabaye mu ikambi y'umuyobozi, ikambi y'umuyobozi barayifuta, bamaze kuyifuta twimukiye mutabira muri 2012 batabafuta amakambi yose muri Tanzania, duca tuba obligé kusubira Burundi aho habereye ibintu by'imigumuko muri 2015, niko guca nongera ngaruka muri Kongo.
Aha muri iyi nkambi hari undi mugabo witwa Nikola Ndwanyi uri mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko, aba muri village y'icyenda nawe amaze imyaka irenga 42 mu buhungiro. Ntakozwa gahunda izindi mpunzi zirimo yo guhunguka kuko ntawazahitira mu gihugu cy'u Burundi.
I Tanzania barantahuye ntacyo bampaye, isi ki Burundi ndabura homba ndabura naho ndima ntanugenda garuka nta kamaro rero ko kuba umukene mu gihugu cyawe ufu bu mutunzi mugabo ukaba inyuma y'igihugu nta matongo nta ninzu nta nikintu nakimwe mfise yo nokubwa naho narimbaye narimpanze nta data mfise nta mama mfise nta nikintu nakimwe twese abantu basere kuva imbere y'igihe gushikana yama gitoze nyine twobivuga kuko ntacyo tubona nabo bavuga ngo tugene ntakosikira mu bisanzwe
Nizigimana Francine nawashimangira yuko baramutse bamuhunguye adafite aho yahitira mu Burundi kuko imyaka hafi ya yose y'ubuzima bwe yayimaze mu buhungiro usibye imyaka ibiri yabaye mu Burundi
mushimamo wacu no mu buhungiro namaze imyaka 15 mu buhungiro none ubu mbaye imyaka 6 uyu girandwe ndi mu buhungiro mu Burundi naha mazimya kibi umva nduwo mu buhungiro
mbese mu gihe abandi bari gutahuka wowe ntubitega
nane cyumviro cyahariye
kubera
ta ofise no shikira n'abana nzashikira kuri commune nicare kuri commune nibishoboka bace bakubwira ati genda ugende mubi wanyu nawe mubi wacu nkubu nta n'umuntu numwe papa apfiriye yapfuye ndwi na kabiri mama apfira aho muri Kenya uhepfo none wumva nzahejewe yuwe ni rero niwe dawe niwe mawe niwe arimo byose
izi mpunzi z'abarundi zahunze ahanini mu mwaka w'1972 zisanga ubuzima bwo gusanzira mu buhungiro atari bwiza kuko hari uburenganzira bwazo butubahirizwa
turasuzugurwa nk'ubu hariho sisteme bavuga ngo indenga ugasuhura abantu ntibari ku burongo turibwa nk'uko bategezwa kutoronka abantu nk'abarimyi bakabura aho barima abantu bagiye ku ishuri bakabura naho bakora ubuzi ugahura basanzwe uko nyene n'amashuri biza akabapfa guko nyene bityo ntazibagira naboneye mu buhungiro ni kutagira umwidegembyo uhagije nk'umwana igihugu abantu barafatwa bagafungwa bazira kuko batavuga muri icyo gihugu ntibashobora kwisanzura ngo baze mu maprovensi barondera ibyo nk'ubucuruzi
samu ngambi ya rusenda aho nyine hari impunzi zo muri 72 zidakozwa gutahuka mu gihugu cy'u Burundi bitewe n'uko nta matongo zifite izindi zitanahazi ahubwo hari n'izindi mpunzi z'abarundi ziri ahitwa Kenya Kaboke Mboko ndetse na Swima zitakozwa gutaha mu gihugu cy'u Burundi imibare itangwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko mu sekiteri ya Tanganyika yonyine hari impunzi zibanze y'inkambi zirenga 400 Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika mu rusenda w'umutara kivuye
ubu naho dutandukira ama yavugwa mu gisata cha sport duhereye mu gihugu cy'u Burundi aho igihiganwa ry'umupira w'amaguru ryasozerewe ejo kwa Mungu ni higanwa ryari ryatanguye ryerekana ko imirwi isa n'ingana ingufu muri basketball naho hariko haraba ibujumbura inkino zo gusozera higanwa mu ntumbero yo guhereza udushimwe abadutsindiye icibonekeza muri izo nkino nuko imirwi ikomeje mu kurondera abakinyi hanze y'u Burundi inkuru tubaza mugenzi wacu Desire Hatumbi
Muri izo nkino kuno w'Imana habaye zitanu urwahimbaye abakunzi ba basketball no rwahuje urunani na Muzinga ugo rukino rwinjiye amanota 100 ibidakunze gushika muri basketball mu Burundi inyuma rero y'insinzi y'urunani ku manota 100 kuri 75 ya Muzinga Armel Mugisha amenyerezwa mu gw'igisirikare aremeza ko yarushijwe mu gice cya kabiri cy'urukino
cyo cya mbere bariko bakinye kabisa baritanga ku mwanya muto twakoze entraînement Je trouve trois tegouilles, un ni trois tegouilles défense, moi avant y'a quoi défense, elle m'a donné sa cabisa. Mugamu chicha kabiri cyagiye kutugura kuko mwabonye ko abaye kurako bakinye garagara neza ko batari bari mu entraînement eh aho turunare gwa cyo tudomina kuko bo murazi ko entraînement bazigira missions sanini kibatushije andi hose kandi nacyo nuko au niveau ya attaque twebwe ntiturategura cyane systeme d'attaque kuko twari dusumanya muto
urundi za Patrick icegera cyo mumenyereza urunani nawe nyene aremeza ko ico gice cy'ambere muzinga yabagoye aratubwira icyo bakoze kugira bashobora gutahuka n'insinzi
cyane cyane cyo twari turakosora yari defense kubera muzinga yari ufite amahirwe ya true point cyane bagema cyane hanyuma turaganira kocha principal arababwira yuko bajya abantu baguma bashuta niyo mpamvu rero deuxième partie yacigenda neza turashobora kugira defense nziza amana attaque kiza ubwo nyene rego
muri urwo rukino umugwi w'urunani wakinishije abakinnyi babo bashasha bamuka muri Sudani y'ubumanuko bakaba ari nabo bafashije uwo mugwi gutahuka n'insinzi umuzo w'abakinnyi bashasha waribonekeje no muri New Star yatsinze Rezipo ku manota 68 kuri 50 umenyereza wa New Star izo serukira Burundi mu nkino zizohuza imigwi yabaye ya mbere iwabo mu karere ka gatanu arashima umuzo wabo bakinyi bashasha
ni mwabonye umuzo wa Etienne yuko ari umuntu wa mbere yagerageje atabiza defense yacu no muri atawo kabona yuko atazi imipira ishika neza cyane nige experience na cyane cyane kuri Etienne wabona yuko ari akandi kandi yazanye nuga yanike mushasha wo mukomwamane nyene wabona yuko yazanye yindi gufu izindi gufu shasha n'ukuri ku Imana umuzo wabo no kuri turashima ka turafengura kwa dufasha cyane
Muzindi nkino zabaye Dinamo yatsinze Jimkana ku manota 95 kuri 37 na Yokern itsinda Aigle Noir ku manota 35 kuri 42. Mu mupira w'amaguru naho kundwi igiri ya kabiri Message Ngozi yatsinzwe na Olympic Star igitsindo kimwe ku busa ni nacyo gitsindo Burundi Sport Dynamique yatsinze Rekoko Atletico New Oil yatsinze Kayanza United igitsindo kimwe nyene ku busa Bumamuru itsinda Flambeau de l'Est kimwe nyene ku busa Eka no mu rukino rwari rwitezwe cyane hagati ya Vitaro na Flambeau de l'Est nago nyene habonetse igitsindo kimwe ku busa cy'umugwa wa Vitaro Musongati imuhira yatsinze Royal FC ibitsindo bibiri kuri kimwe Rukinzo nayo inganya na Bujumbura City igitsindo kimwe ku kindi urukino rwari guhuza Top Junior na Aigle Noir ntigwabaye kubera abakinyi ba Aigle Noir bagize isanganya bariko baja mu Kayanza Imana yarakinze nta numwe yahasize ubuzima mu mupira w'amaguru kandi inama ya bose yarafunditse kuri no w'Imana ku imigwi y'u Burundi ya Message Ngozi na Bumamuru izokina inkino za Afrika izokinira kuri Azam Complex mu gihugu cya Tanzania ni nyuma yaho ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF rimenyeshereje ko atakibuga cyo mu Burundi gifise ububasha bwo kwakira inkino mpuzamakungu Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana rekutukorerwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda watubwira yagezeho mu gisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda
Mu mukino w'intoki wa basketball ejo kwa kabiri mu Rwanda hazatangira irushanwa rya Afrobasket rihuza amakipe y'ibihugu mu cyiciro cy'abagabo ikipe y'igihugu y'u Rwanda nayo yiteguye guhangana muri urwo rugamba nyuma yo gukina imikino itanu ya gicuti yo kwipima ejo wundi kwa gatandatu abasore b'u Rwanda bayobowe n'umutoza Cheikh Sari w'umunyasenegali batsinze ikipe y'igihugu ya Misiri amanota 95 kuri 92 nyuma y'uyu mukino hahise hatangazwa abakinnyi 12 ikipe y'igihugu y'u Rwanda izifashisha muri abo bakinnyi harimo batatu bo mu ikipe ya APR Basketball Club aribo Armel Ngwe Axel Mpoyo Olenga na Emile Kazeneza hakaba kandi batatu bakira mu ikipe ya Reg Basketball Club no kuvuga Olivier Shaka Ericaje na Jean-Jacques Shobozwa byose n'umukiza hari nanone abakinnyi babiri bakomoka muri Patriot Basketball Club ari we Dieudonné Ndizeye na Steve Hagumintwari hakaza n'umukinnyi umwe wa Tiger Basketball Club ari we Ntore Habimana abakinnyi batatu basigaye basanzwe bakina ku rwego mpuzamahanga abo ni William Robbins Prince Ibe Chinenye na Kenny Gasana umwe mu batoza bungirije mu ikipe y'igihugu Rwanda Yves Murenzi avuga ko hari icyizere ko bazitwara neza muri rushanwa rya Afrobasket rigiye gutangira.
Ikipe muri rusange urebye uburyo dufashwe nta kibazo kirimo ni uburyo buri technique kandi nabwo mu myitozo kuko twagize Imana dufite umutoza mwiza ufite experience turi kugenda tubikosora umwuka mu bakinnyi nawo umeze neza muri make ndizera ko uko ikipe imeze n'imyiteguro ndakeka ko tuzitwara neza. Icyizere cyo kirahari kuko urebye nta kintu twabuze mu bintu bijyanye n'imyiteguro guro ntacyo twabuze n'abakinnyi nabo barabibonye n'ibintu byabahaye motivation umutoza mukuru hari target yaduhaye hari umurongo yatanze kandi twese uko turi muri equipe turabyumva kimwe no kuvuga ngo gahunda ubu no gutsinda buri karta
Amakipe 16 niyo agomba guhatana muri imikino izabera muri Kigali Arena Iremera akaba gabanyije mu matsinda ane mu itsinda rya mbere harimo u Rwanda Angola Cap Verde na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo itsinda rya kabiri rigizwe na Tunisia Misiri Guinea na Repubulika ya Central Africa mu itsinda rya gatatu dusangamo Nigeria Cote d'Ivoire Kenya na Mali naho mu itsinda rya kane hakabamo Senegal Cameroon Uganda na Sudani y'Epfo ejo kuwa kabiri ku munsi w'intangiriro y'irushanwa rya Afrobasket isaha ine n'igice za mu gitondo Tunisia izahura na Guinea isaha saba n'igice Misiri ikazakina na Repubulika ya Central Africa isaha 10:45 hateganyijwe imihango ifungura isaha 12 hakazaba umukino uzahuza u Rwanda na Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo guhera isaha 3 z'ijoro Angola izahura na Cap Verde tunyarukiye mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikomeje kwitegura kuzakina n'ikipe y'igihugu ya Mali mu mukino w'ikubitiro mu rugamba rwo gushakisha amatike yo kuzahagararira Afurika mu gikombe cy'isi kizakinurwa muri Qatar umwaka utaha kwa gatanu w'icyumweru gishize umwe mu banyezamu w'ikipe y'igihugu Olivier Kwizera yirukanwe mu mwiherero intandaro yo gusezererwa nuko uyu musore yagaragaye arimo gukoresha uruga rwa Instagram arimo kuganira n'umukobwa witwa Sharon Kayesu umaze iminsi ashozekanye n'abasore ndetse bamwe muri bo barimo n'umuhanzi witwa David Ikishaka uzwi nka Davis D bigeze gufatwa barafungwa bakurikiranweho icyaha cyo gukorana imibonano mpuzabitsina n'uyu mukobwa byatunguye benshi ubwo urije kwizera yabonekaga ku rutonde rw'abakinnyi bahamagawe mu ikipe Amavubi mu gihe nta n'ukwezi kwari gushize atangaje ko asezeye burundu umupira w'amaguru ibyo yabitangaje ubwo yaravuye muri gereza aho yarafungiye azira gukoresha urumogi hanyuma urukiko ruza kumukatira igihano cy'igifungo cy'umwaka umwe usubitse nyuma yo kongera kwitabazwa mu ikipe y'igihugu uyu munyezamu yavuze ko agiye gukora uko ashoboye akisubiraho ariko bidateye kabiri yongera gutenguha abari batangiye kumwizera akaba wa mugani w'umutima muhanano utuzira igituza yari Claude Munyandinda I Kigali
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda cyuti bakunze ibijwi rya Amerika akaba ari no ngaha duce dusozerera kuri micro mari kumena Jean Diane ni nahazwe yakoze facile gebehu yayegeranije ku izina rya bagenzi